bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri studio ya 18 muri kumwe na Jewe Diane na Hazwe miriwe nshuti bakunze muteza amatwi ijwi rya Amerika muri kano kanya zimwe zimwe mu ncamake y'ivyo ngiye kubashikiriza.
Umuntu ntamenye ko agwaye mu byumviro byiwe uko ari ku mwisi yiwe kumva ibintu abandi batariko barumva akabona ibyo abandi batariko barabona mu byumviro akavuga yuko abantu bamurondera kumwica.
Uyu ni Professeur Léandre Simbananiye umwigisha muri kaminuza akaba n'umuhinga mu vy'inyifato n'imibereho y'abantu agaruka ku ngwara zo mu mutwe abatari bake bitiranya n'ibirozi. Mugume ku maradiyo yanyu turaza kubigaruka ko mu mpera za kino kiganiro. Ariko mbanze ndababwire muri make ku inama ya ONU ijeje umutekano kuri no wa kabiri ari iza kwemeza canke igahakana kongereza ikiringo c'amatohoza ku itero vyabereye muri Siria hakoresheje ibigwanisho vy'ubumara. Ayo makuru yemezwa n'abadiplomate ba ONU. Ico cemezo rero gishobora guhagarikwa n'Uburusiya busanzwe arisoma mbike na perezida Bashar al-Assad wa Siria. Uburusiya busaba kubanza guhabwa umwanya wo kwihweza neza icegeranyo gitegekanijwe gushigwa ahabona ku munsi wa kane ku gitero c'ubumara cakozwe mu kwezi kwa kane mu mihana yahitwa Khan Sheikh Khan gihitana abarenga 80 leta z'umwe za Amerika yari yasavye ko haba icemezo ku nteguro y'itegeko yashikirijwe mu ndwi iheze yemerera abahinga ba ONU hamwe n'ishamwe rishinzwe kuza ikoreshwa ry'ibirwanisho vy'ubumara kugira ngo babandanye amatohoza gushika abagira ibitero vy'ubumara bimaze imyaka 6 bigandagura abanyagihugu muri Siria bose bamenyekanye. Perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta yatangaje ko amatora yo ku munsi wa kane yabwirizwa kuba vyanka vyakunda kandi kuba umukandida batavuga rumwe n'ubutegetsi Raila Odinga ayitaba canke atayitaba ataco bitwaye. Ivyo Perezida Kenyatta yabishikije kuno wa mbere igihe yariko ariyamamariza mu gace ka Kayole ni micungararo y'umurwa mukuru wa Nairobi. Amatora w'umukuru w'igihugu yo ku munsi wa kane hazoba abaye ayagira kabiri agerageje muri uno mwaka mu gihugu ca Kenya. Sentare nta inyuzwa ya Kenya yimye agaciro ivyavuye muri yo ku itariki ya 8 y'ukwezi kwa 8 nyene kuko yavuze ko yabayemwo utunenge kandi atubahirije amategeko. Abantu bashika 148 batowe ibiziga mabarabara yo mu gisagara ca Al-Khartoum mu buraruko bwa Siria nyuma yaho muhari w'iterabwoba wa leta ya Kiislam utesheje ugahunga ico gisagara ku munsi wa gatandatu inyuma y'imisi 22 bari bamaze batana mu mitwe n'igisirikare ca leta. Ishamwe ry'abongereza gishinze guhanira gateka ka muntu rikurikiranira hafi iyo ntambara rivuga ko abantu nka bose bishwe na ICC 12 muri bo bicwa n'abasirikare rikade ba leta ya Siria. Na dijugi Amerika mutukumva kuri FM 94 na FM 95 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikanira kuri FM 104.3. Mashuba kandi kumviganiro vyacu muce ku rugagwa internet yacu ari wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com na ku rugagwa Facebook adresse yacu ni vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara ikaze nshuti bakunze
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika ari umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu
bitegekanije mu kanya igihe c'isaha 8 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda. Kose ntare nkuru y'igihugu c'u Rwanda isoma ingingo ku rubanza rw'abanywanyi b'umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kigali FDU inkingi. Abanywanyi b'uwo mugambwe 8 bari mu munyororo kuva mu mpera z'ukwezi kwa 9 bagirizwa gushinga umugwi hugwana utemewe no kugirira nabi ubutegetsi ukari 8 bose ivyo vyaha bavyamirira kure bakemezanya buna kwa takindi bariko barazira atari politike. Iyo nkuru iraza kurikiranwa no menyesha makuru wacu Eric Bagira ubusa turaza kwigaruka ko rero kugira ngo atubwire ibyavuye ingingo za havuye zihafatikwa
kuri telefone kandi dufite Eugenie uraho neza
ndakumbe
nuko hari kibazo ufitiye umunyamategeko
nashaka
yego
aka mundo uri kuri bigombe mirongo
hano turi kuri radio ijwi rya Amerika turi gukora ibiganiro ntabwo dushobora gutanga amafaranga ntabwo ari cyo dushinzwe kwijwi rya Amerika
icyo nsaba nuko byibuze mwavuganira abagabo kuko abagabo nimutabavuganira bamwe muzajya mubasanga mu buriri barahezemo bazira imihini y'abagore
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye ntuziheze uraritswe buri munsi saa kumi
Ijwi rya Amerika I Burundi naho umuvugizi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Jean-Claude Karigwandenzako yamirira kure amakuru ari muri Panama Papers yagiriza umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza ko afise ishirahamwe ricukura ibitoro bakorana akaba afise n'amamiliyoni y'amamiliyoni mu madorare mu mabanki atandukanye hanze y'igihugu reka ibyinshi kuri ino nkuru tubaze mugenzi wacu I Bujumbura Heroje Wirikaneza
Amatohoza yakozwe na Panama Papers yemeza ko Perezida Nkurunziza yikitse inyuma y'indyane za politike zadutse mu gihugu ciwe mu mwaka w'2015 kugira yitungishe biciye mu buryo burimo amahinyu umugwi wamenyesha makuru b'abanyafrika bakoze amatohoza bemeza ko Pierre Nkurunziza afise amamiliyoni n'amamiliyoni y'amadolari y'abanyamerika ku makonti y'amabanki hanze y'igihugu Jean-Claude Mputu umushakashatsi w'umukongomani mu bijanye n'intwari bereye na demokarasi amenyesha ko abo bashakashatsi bavumbuye ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi yanyuruje amafaranga kandi afise imitahe mu ikompanyi icukura igitoro Iyo kompanyi bivugwa ko nayo nyene ifite amamiliyoni n'amamiliyoni y'amadolari y'abanyamerika ku makonti mu mabanki atandukanye ku isi. Ijwi rya Amerika ryashimye kumenya niba uwagirizwa yasomye ibyo bamuvuga ko maze ryegera umuvugizi wiwe Jean-Claude Karigwandenza ko
nyinshi mukuru w'igihugu ibyo yarabimenye nkuko yamenye ibivugwa byose ku gihugu ibivugwa ku Burundi cyose arabimenya ariko rero ico abantu bomenye ba barundi canke abandi bo mu bihugu bitandukanye nuko izo nzandiko twebwe tuzita amazimwe n'amaremenanya izo nzandiko za Panama Papers ni binyoma ni remenanya abavyanditse n'abavyandikishije bose basangiye umugambi mubi wo kwanka no kwankiriza u Burundi n'abarundi b'umutima uhereye ndongozi zabo mbere n'incuti z'u Burundi imwe mu ntumbero rero zabo bangushi no kugerageza guteranya abarongozi n'abene gihugu mu kwagiriza abo ba mbere no kuvuga abarongozi ko ari njyajya
ndenza katubwira n'iyindi mvo yibaza yatumye bandika kuri shebuja ko yanyuje amafaranga akanerekana aho ubutunzi bwa president Nkurunziza buri
Iyindi ntumbero yayo mazimwe ya Panama Papers n'abandi bakora imigambi gahitse nk'iyo ni ukwihora ibihugu bya Afrika kubera byanse gutamikwa ijambo bikerekana umutima w'ubutwari umutima rugabo mu gushyigikira u Burundi muri rya minsi hariko haraba ikoraniro kaminuza mu gisagara cha Geneve aha makungu ariko acya hijya no hino ikibazo cy'agateka kazi na muntu iyo bashaka kumenya amatungo ya nyine icyo umukuru w'igihugu cy'u Burundi bari kutubaza kuko twebwe turaza hari itunga rya mbere giwe riri mu bene gihugu ngaha mu gihugu nibo basangiye gupfa no gukira iri nitunga giwe n'umukozi yamari kwarakora ararima arorora arafise amatunga atandukanye y'ibitungwa n'ibitegwa imirima n'ibitungwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi kandi bisa gaciro katari gato
umuvugizi w'umukuru w'igihugu yemeza kandi ko atamuntu numwe azigeraza n'ivyemezo vy'uko president Nkurunziza yanyuje amatungo akayabika mu mabanki rwihishwa
abantu bashaka ukuri cyangwa kumenya ukuri mugabo muri ayo mabanki bavuga yo hanze no kumenyesha yuko nuwo baha imyaka igihumbi atanumwe azoshobora kuzana ivyemezo n'ivyagirize ngo yerekane amafaranga ariyo anganuku yinji yaciye ngaha na ivyo bavuga ni binyoma nabangushi niba babona ari byo nibabizane bavyerekane hanyuma kandi baheze kumbure bitwarire nabo bagiriza ko bakoze ivyaha nk'ibyo
Mu bavuga ko ivyo vyaha harimo umukuru w'igihugu ca Afrika y'Epfo Jacob Zuma yagirizwa ko yanyuruje akoranye n'umuryango w'abagwiza atunga bakaruhariwe b'abahindi mu kiringo c'imyaka myinshi amamiliyari 5 y'amarande ku mwaka ayo nayo akabangana n'imiliyoni 289 y'amayero y'abanyaburaya Eroje Urikaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
Hello Jowiri Kaneza, urakenuye inkuru yawe abakunzi b'ijugi Amerika bashobora gusubira kuyumviriza kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Murabimenyere ko imisi yose nkano mango duca tubashikiriza icabanye dini bagona ku bibazo bitandukanye bivugwa mu kibano. Uno munsi rero twabatumiriye kugira ngo bashobore kugira ico bavuga ku ngwara zo mu mutwe habatari bake bitiranya n'ibirozi. Reka mugenzi wacu Ibujumbura Diane Ndonse atwakirira abo bagiye gusangira ikiyago.
Ego, reka dutangure twakira bano batumire bacu. Hano muri studio turi kumwe n'umwigisha muri kaminuza akaba n'umuhinga mujanye n'inyifato hamwe n'imibereho y'abantu Leandre Simbananiye. Urabahaye mwaramutse.
Mwaramutse, ndaramutije. Nabari ko baratwumviriza.
Twakire kandi na Pasteur Seth Nkeshimana arongoye isengero Sainte Internationale de la Pentecôte. Pasteur Seth Nkeshimana namwe bi turabaramukije.
Turabaramukije, nagomba nibutse gatonyi ko ndongoye urwego rujejwe gutunganya no gutunganiriza amadini n'amashengero mu gifaransa ni organe de régulation et de conciliation des confessions religieuses no rwego rw'igihugu.
Ego murakoze. Twakire na Furera Hippolyte Manirakiza arongoye ikigo kivura ingwara zo mu mutwe kikongera kigafasha abafite ingorane zo mu mutwe zishobora gutuma amagara yabo ahungabana. SNPK cyo mu Kamenge namwebwe turabaramukije.
Murakoze, ndabaramukije cyane naje yo.
Uno munsi tuza kuvuga rero kujanye n'ingwara zo mu mutwe bamwe bita ko zishobora kuba ari amadayimoni abandi bakazita amashetani cyangwa imitima mibi ishobora kuba yateye umuntu. Ibyo rero bikabatuma abantu bataja kubivuza kwa muganga. Reka dutangure tubaza umwigisha akaba n'umuhinga muri kaminuza Leandre Simbananiye aducire ku mayange indwara zo mu mutwe mu bisanzu zimeze gute.
Murakoze. Indwara zo mu mutwe tuzicamo imigwi ibiri. Hariho indwara ifata umuntu ntamenye ko agwaye kaja mu byumviro byiwe uko ari ku mwisi yiwe kumva ibintu abandi batari ko barumva akabona ibyo abandi batari ko barabona aja mu byumviro akavuga yuko abantu bamurondera kumwica cyane ko ari umuntu Imana iri kwiramubwira ibintu. Urumva rero ari mu indisi ntamenya ko agwaye
yiyumvira nk'uko abandi bantu bari ko barimvira
kaye kandi ntamenya ko agwaye wabona ko ibyo abona abandi bateza kubibona ibyo ariko ari arumva amajwi yamuvugira mu mutwe ariko abandi bateza kubyumva. Iyo rero ni gica kimwe cingwara kandi ni nyinshi n'ubwoko bwinshi simwe hari ubwoko bwinshi bufata gutyo n'ubundi bwoko bw'ingwara zo mu mutwe umuntu akabona kwagwaye akabona ko ibyo ariko arakora atari byo akagira nk'ubwoba mugaba akabona ko ubwo batahubvuye yumva ko ibyamushikiye bitateza kumushikira ariko ntabyivane mu wenyene. Nico gituma rero haba izonye zimufata ntamenye kwagwaye canke izo yumva kwagwaye ibyo bita manevrose kategeza kuguma yaharaba minwe yibaza yuko yacafuye canke yasohotse mu nza akaguma asubira kuraba ko yugaye imyango z'ama obsession muga akazi nugaye muga ntegeza gusubiranya. Ibyo zose izo ngwara ubwo bwoko bubiri rero nubwo kujana kwa muganga.
Ego reka twijambo Pasteur Seth Nkeshimana mwebwe muri umwe mu baserukiye amasengero n'amadini.
Ego
kikiganiro hanini ni mwebwe kiraba mutandukanya gute izo ngwara zo mu mutwe hamwe n'ivyo mwita amadayimoni canke amashetani.
Kugira ngo ariko baratwumviriza batahure neza ntange image indwara zo mu mutwe zimeze nk'indwara ikomene ku mutwe usanzwe. Indwara ikomene ku mutwe ivugwa n'ivyo twita paracetamol umuntu mutura ruhutse ariko igituma indwara umuntu agwa amene ku mutwe hari impamvu nyinshi. Indwara yose yatera gukomene ku mutwe ugiye ryo kuvura umuntu ukamuha paracetamol arakira umutwe kumva araruhutse ariko uje kwamusubira kandi nimba uwo mutwe uvuye kuri dufate nka malaria bacu muvuza antibiotike uyu mutwe ntukira teza kwataka cyatumye uyu mutwe ubaho. N'uyu muntu yagwaye mu mutwe no gutahura neza ubwo bugwayi bwo mu mutwe afise ugatahura neza iyo buzanana ahariho byose uretse ko ingwara yose tubanza gusenga. Iyo rero turiko turasenga niho ucumenya ko umuntu ari amadayimoni canke ko akeneye kuja kwa muganga. Ivyo rero bishabisaba ubuhinga. Ikibazo tukunda kugira nuko abari muri domaine
n'ico gisata cyane
n'ico gisata cy'abakozi b'Imana cabizera ntidufise ubumenyi bumwe bujanye n'ibi byo mu mashure. Iyo ubikora ufise ubumenyi buke byose uravyitiranya. Iyo ubikora ubisanzwe ufise ubumenyi ndushaka kuvyihendamwo. Ndetse nshaka kuvyihendamwo ko ndabizi ndazi gutandukanya
ibyo byose. Amajambo make pastori hariyo abo mwumva yuko bakwiriye kuja kwa muganga n'abandi bakwiye gusengerwa bagakira batarinze kuja kwa muganga kuko ari abadayimoni nyine.
Ingene bigenda ariko nje mfatiraho mboneraho akari ko kubwira aba bantu bariko baratwumviriza babikora. Ikintu cambira ukora ingwara yose ikintu cyose ukibonye urasenga ni muri uko gusenga widentifya les symptomes ibimenyetso ugacumenya utumuntu kwiba kose sahazukirira ni kwa muganga. kandi no champanura utabitahura nawe bo bango kabakajana muri kijya kigukijeje twita kwa rujanti kugira ngo naho nyari basenga umuntu ntava sinzikara kumbe ariko basenga bitari byo bagatabara kirikare mu byukuri era madaimoni ntateba
ngira muraza kugicishizamo mutubwire mu bisanzwe mu bafashe nabo bantu mu bafashe ingene bashobora kumva amasengesho ko ara badaimoni nuko atobariyo duhi jambo Frere Hippolyte nawe Manira Kiza arongo ikigo SNPK cyo mu Kamenge ifasha abo bafise ingwara zo mu mutwe Frere mwebwe abo bantu baba bafise izo ngwara zo mu mutwe biraborohera kubavura kuko hariho abo nyene bashobora kuba bacengira ngo muri izo nzira zo kubanza kwivuza amadaimoni mubakira gute
twaka umugwa bagwaye mu mutwe bashobora no gukoresha imiti mugo turakira nabandi bafise ingorane nkunda kuzita ingorane sesereza mutima nico kintu cyo kumvikana ingorane sesereza mutima mugabo ntagwaye mugabo rero uwo muntu afite izo ngorane sesereza mutima ataronsa bumufasha nkuko pastor Seti abivuze arashobora kuzogwara aho riri umugwese turayakira ingire tubakira dufise bisata byinshi kugira dushore kuvura neza dufise bisata byinshi hari gisata cabaganga no vuga medesa turafise igisata cabize imyifato abapsikologi niko no vuga hari ni gisata rero cabafasha mu byo no vuga imibano nibindi gifaransa les assistants sociaux turafise ni kindi gisata no vuga gikomeye cabaforoma bakwirikiranwa abaforoma ndabafata nk'abavyeyi b'umurwayi kuko bamuba hafi kandi baramuha umuti baramwoza bamugira ibiki usanga ari gisata cabaforoma gifasha abo bose mfashe kuko nibo bagumana hamwe n'umurwayi kandi hajye abaforoma bakora ikikorwa gikomeye cyane kuko abaganga nabo bose bagiye abaforoma niho baca bagumaho amasaha 28 kuri 28 ku munota ku munota barakora rero nabwo igikoko kinini gikomeye cyane hakaro ndi gisata rero gikomeye cyitwa pastoral no kuvuga yuko ni gisata tuzi ko gifasha mu kuvura indwara zo mu mutwe canke kuri afite ingore nsesereza mutima kibafasha gusenga kuko turazi yuko ibyose biva mu kwizera yewe ndi umukatolika ni no mufurera nico gituma ico gisata twagisizeho kuko tuzi yuko gifasha cyane na cyane cyane kuri aba bagwaye canke kuri aba bafite ingorane kuko turazi yuko nkuko pastor abivuze kubumviriza kubaremesha nk'umuntu yemera Imana umukristo turazi kugisaba cyo twese kidufasha rero twebwe turayifatanya bibiri ukeneye umuti turamu umuti ngo niyo tubonye ko akeneye kuremeshwa n'igisabisho navyo turaheza tukabikora
ego Frere ni kuvuga yuko rero ikintu cy'amasengesho gikomeye cyane mu kuvura izo ngwara zo mutwe nico twoshira imbere cyane
oya sije twoshira imbere oya sije twoshira imbere kuko amasengesho ntaja mu kibanza cy'umuti
ari karakiza
amasengesho nimba ari umuntu ategeza gufata umuti usenze ntucukira kandi wateza kuwufata tubivuga neza nimba bamubonye bakavuga bati afise yangwara bita depression ndakarorero
kuyinga
muganga akamwandikira umuti canke umupsikologe nka professeur Yandre akamuna akavuga ati umuntu muganga mbona yarakwiye umuti uyu uwo muti ateza kufata mugabo ntibica bibuza yuko n'igisabisho gishobora kugira uhandika kamufasha kuko naco ingwara y'umuntu agwaye arababara urabizi arihebura none wumva ku muntu yemera kandi asenga ico gisabisho kitaca kigira uhande kikaza kiravomera wa muti n'iko kuvomera ugasanga rero biranze umuti n'igisabisho bice mufasha mugabo nimba bamwandikiye umuti ukavuga uti genda gusenga gusa yewe n'ukuri no kubwira yuko bidakunda
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ariko washobora kutarinda kwandikirwa umuti nkuko pasteur yabivuze bakamusengera bamusengeye agakira ni nk'umuti
ego sino wita umuti ngo ndagaruke ko nimba afise ingorane nsesereza mutima na twebwe turagikoresha hita umuha umuti n'ukuvuga ni mu gifaransa imwe yavuga trauma rero byose baracanga mu Burundi bakumva umuntu afise ingorane nsesereza mutima ngo ni trauma so wari wese ari traumatize afise trauma kubera afise ingorane
trauma twovuga ko ari
bajya babuseseregwa mugo bariho rero ico bita the trouble psychologique zatewe na twa tugore nsesereza mutima
cyo byo twovuga ko ari
ni ningora
nyifato itajanye
ishobora guhunga abanyamagara mu mutwe ningora ni singwara ningora ni bibazo ingora ni zishobora guhunga abanya amagara yo mu mutwe niyo bitretube psikolo izi rero ngaha ku muntu yizera pastor niba arashobora amusengera arashobora gukira mu mutima arashobora kuremuka mugabo ntuce witwa umuti kuko tuvuze umuti mu kirundi
pastor afite cyagomba kubivuga
icambere coco mumbabarire mwabaje kibazo ciza cyane amasengesho arakiza jewe nagomba ndabivuge ko amasengesho akiza kandi akiza indwara zose ariko bivana nibihe bivana no usenga bikavana no usengegwa kuko amasengesho ni ikintu gikorera mu kwizera turafise amatemwanyaje menshi duharura mu mamiliyoni
intahe
z'abantu bakize indwara zose abemera bibilia turabonaho Yesu canke Yesu yakijije umugore agwaye kujojota amaraso abimara imyaka myinshi imyaka 12 iyo ni ingwara mu isanzu bivugwa n'abaganga ariko we yarakoze ko birashoboka kandi aravuga ati abazonyizera ibitangaza bizobakurikira nibi ibyo bibaho ikibazo no munsi dufise ni kihe nicuko abantu bemera ivyo babona n'amaso ivyo ovyuko ingwara zikizwa n'amasengesho bisaba kwemera gukomeye ko ibidashoboka ivyo bonu mengo ntibikunda bikunda
bisigura ko rero nizo ngwara zo mu mutwe zishobora gusengwa
ngomba ngatumvikane neza indwara zo mu mutwe zirakizwa n'amasengesho ariko si igihe cyose aho tuhabere maso
ego ngiya ni
cyo gituma je mvuga nti
yaraje kuvuga
nico gituma je mvuga nti
professeur afite
nico gituma mvuga nti nyempeze mu nkundire
ego
iyo umuntu umubonye ko indwara senga ariko ntumugumize ko rondera nabandi nubasanga ari malaria ja kwa muganga ufate nka ibujumbura imana ntishobora kuza gukiza ibujumbura malaria kuko hari imiti ya malaria ariko dufate kufatiwe mu bugaragwa ahantu atamuganga haba ahantu atakinine ibaho no gupfa cyane ugukira icyo gimaze ugukiza kandi ukize malaria
nagira abo turi kumwe mfurera na pastori na jewe mwigisha iki kiganiro kifashe abo turi ko turabwira nifuza ko bugenda bumvise inzira duhurirako pastor seti mu ntango yari yavuze neza ibintu natahuye kandi yari yavuze yuko abantu bari bafise ama attack diabolique donc gutegwa n'abadayimoni ko abimenya iyo amusengeye acabona ko ari amatake abanda ari gutegwa canke ari byo kuja kwa muganga ni ngo gupima aho nari nabikunze cyane kuko no kwa muganga bagira ico bita diagnostic gupima imbere yuko bavura barapima urumva rero pasteur seti we wagira ni namahigo yavuze yuko yizi bya psychology iya bose bameze gutyo no tunganirwa gose mu byerekeye abavuga kwa masengesho akiza kuko we urumva yuko agira ibyo gupima akagasanga akabona yuko izongorane z'uwo muntu zishobora guhera kubera ya ukwizera kubera bagiye mu masengesho mugabo yavuze yuko atari ibyo baca bamujana kwa muganga aho rero byo bari byiza cyane nabandi babikora gutyo bumvise yuko amasengesho arafise icyafasha mugabo ntaza gusubirira ubuvuzi abantu rero bariko baratwumviriza nibaza yuko icyo twobatekerera nkuko mwababivuze pastor na furera ibyo gusenga umuntu yemera birafise akamaro kanini gose jewe na cyane ndabyigisha mu ishure mugabo sinigisha gusenga ndababwira ikibanza cavyo wewe wizigira ukizigira yuko waremwe n'Imana kandi gukunda kandi kubona kandi ikuri hafi uko kwizigira ufise gutuma inkomezi mu mubiri zongerekana ibyo biriho n'ubuhinga buravyerekana ingene inkomezi zongerekana kubera kwizigira mugabe izo nkomezi rero
biri mu byo mwize namwebwe mu mashuri
yego twebwe mu mabapsikologi cyo dukoresha niki cyo twita confiance umuntu yihebuye akaza kugana hanyuma mu ukoreje ubuhinga wize iyo confiance ukayigarukana uko kwizera ukagarukana ava ngaho afise inguvu mugabo uko kwiza izo ni bimwe twavuga yuko hari ingwara zijanye n'ibintu buri kuracamwo bituma wihebura
ego mukiraho
sizangwara navuga ubwa mbere za ma psychose na manevrose izo ibyo bitegezwa kuronka umuti mugabo hari ico bitwa mu gifaransa ama souffrance donc ibintu abantu ducamo ububabare
ubuvaye
kungwano zitandukanye ivyo twaciyemo bitugore ivyo rero biratera umwiheburo birashobora gutera n'ingwara zo mutwe mugabo rero
mukiraho mbega mu byo mwize mu ishure harimo ikibanza muha imana nayo kubayizera yuko nyene ishobora kubakiza
no kubwira yuko nko muri za université arico bita psychologie religieuse muri psychologie religieuse turabara uruhara ngo ruhara gugusenga ruhara gw'imana mu buzima bw'abantu
psychologie religieuse twovuga ko ari nko
ni kuraba ni gituma dufate twiga igituma n'ikibanza abantu baha ibyo gusenga byavuye he bifise akamara kahe mugabo ico duhurira ko rero n'abasenga n'ico kintu cuko umuntu umuba hafi kandi akumva yuko ariho puissance donc ubushobozi buri hejuru biraremesha gose biraremesha gose biragisa kamara
ubushobozi bushobora kuva muri abo basenga cyangwa bukava mu muntu wese
ariko ubwo bushobozi twese nibaza ko abafurera na pasteur babivuze ubwo bushobozi ntibuza gukizingwara ngo busubirire umuti buza gufasha uwo muti
ego reka twumve furera basanzwe bavura twumve ica bivuga
ariho gatonya siti yavuze ego yavuze ibintu byerekeye nka Yezu yakijije abantu nditwe batekerere ibintu by'ibitangaro abantu tubafashisha ibyo dushoboye ibitangaro bije ni byiza cyane ariko ibitangaro ntikubwira abantu ngo barindire ibitangaro kabisa
murakoze ego reka turangize kino kiganiro tubashimira mwigisha muri kaminuza mukaba n'umuhinga mu bijanye n'inyifato Leandre Simbananiye turabashimiye ko mwitavye kino kiganiro
turabashimiye natwe kandi cyane cyane ingene wakoranije abahinga batatu wakoze cyane gutunganya iganiro muri uburyo
yego murakoze namwe Pasteur Seth Nkeshimana murongoye Eglise Sainte Internationale de la Pentecôte mukaba murongoye n'urwego ruraba itunganywa ry'amasengero ingene
hano amadini n'amashengero
amadini n'amashengero hano mu Burundi namwe bwitwa kengurukiye ko mwitavye kino kiganiro
yego nanje ndabakengurukiye ko mwongeye kuntumira
yego dushimiye na Furera Hippolyte Manirakiza murongoye ikigo kivura ingwara zo mu mutwe mugafasha n'abafise ingorane nyene zo mu mutwe zishobora gutuma amagara yabo ahungabana Saint Pecacho mu Kamenge namwe bwe turakengurukiye ko mwitavye ubutumire
naje ndabakengurukiye cyane ahubwo yo bari ari bishoboka biganiro nk'ibi byo bavinje cyane
ego kwibukije ko twari ko tuvuga kubijanye n'ingwara zo mu mutwe bamwe bita amadaimoni canke amashetani bikabatuma bataja kwa muganga Diane Ndonsa yindemesheje kino kiganiro shimiye namwe bwe mwese muri ko muratwumviza ku ijwi rya Amerika
Arakoze mugenzi wacu Diane Ndonse igice cya kabiri muzokurikira ku munsi wa kabiri nkano mango kikazoba kijanye n'igikwiye gukogwa kugira ngo abantu bashobore kuvugwa ingwara batarinze gucumukura nimuzosigwe rero n'ico kiganiro
intama mu bitonzi bwayo iyo ntama mu gacererekayo iyo ntama mu kuguhora kwayo iyo ntama mu kwibera mukuri iri gwirare nganywa namayo yaremwe Kenya ubwatsi ari kivunzi zirinyama namayo yaremwe Kenya ubwatsi
akabe no ngaha rero njuti bakunzi duce dusozera ikiganiro cacu wanyu mu ntara cuno munsi mwakoze mwe mwatwumviriza ariko imbere ko duhana gahindukire ndabatumiye mu biganiro byacu bitandukanye byo mu masaha ari imbere muri byo harimo ikiganiro muri isanga muzakurikirana kuva saa 10 gushika saa 11 uno munsi juri y'Amerika rikaza kwakira Pierre Claver Mbonima hamwe na Antoine Kaburahe Pierre Claver Mbonima akabaramutswa ishamwe ya Prodeash Antoine Kaburahe nawe akabaramutswa ikinyamakuru iwacu aza kwari yagiye cisaha 10 baza kuba bari no kuri Facebook Live ariyo radio yacu VOA igihe cisaha 12 naho turaza kubashikiriza amakuru avugwa mu Burundi igihe cisaha 1 n'igice naho namakuru arambuye avugwa ku isi na cane cane muri Afrika mururanigwe Diane Nahazwe na inahawe iteka ryo kubana namwe muhinga bw'ivyuma nari kumwe na Innocent Kimenyi twemi muti mururanigwe
wagombye kuguhekenya ubona zo uri mboga kukoza reka uwo murata igire amarembe umuziziki reka uwo
amarembo.